menye, ubimenye shabani. Bimenye ubimenye shabandi, nikiganiro cha Radio Inzamba, mushikirizwa na Oso Prosper,
Nzisabira.
Nchuti bakunzi ba Radio Inzamba agatega kawe turabaha ikaze muri kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi. Uno munsi tubashikiriza inkuru zitandukanye dukura mu binyamakuru bitandukanye. Hari umugabo w'umwongereza yapfuye bitumwe no kurya inzara ziwe birenze urugero. John Gardner yari umuhagarikizi w'urukino rw'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, yapfuye afite imyaka 40. John Gardner akaba yakunda kurya inzara ziwe kenshi cyane kugeza nawe yikomeretse intoke zikajojota amaraso. Nk'uko byashyikirijwe n'ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza The Mirror, uko kuguma virirana intoke byamuteye indwara yitwa septicemie yibonekeza iyo amaraso yanduye. Iyo ndwara septicemie yatanguriye ku rukoba rw'intoke wari rumaze koroha cyane kubera kurya inzara ziwe. Mu nyuma iyo ndwara irashikira n'umutima biciye mu maraso. Iyo ndwara septicemie ikaba yaramuteye indwara ituma umutima udatera neza ariyo crise cardiaque. Baciye bamunyarukana mu bitaro. Agezeyo abaganga mu kuvura John Gardner bamuciye igihimba cyo hejuru ku rutoke rumwe rwiwe, bamutera imiti myinshi bita antibiotike. Inyuma y'indwi zibiri John Gardner yaciye yitaba Imana, naho akagisho kari gatanguye kwerekana ko ariko aratora mitende. Umuganga yamukurikirana imbere y'uko John Gardner ajya mu bitaro yavuze ko intoke ziwe zarimo ikinya kubera ingeso mbi yo kwama arya izo nzara ziwe. Ngo inzara ziwe zajojota amaraso. Ireland hari umusore yagize isanganya ari kwikinga acamara hafi ukwezi igitsina ciwe gihagaze. Uyo musore mu gihugu ca Ireland w'imyaka 22 hari mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho yagira isanganya ari kwikinga yari kwaranyonga. Iryo sanganya sirindi uyo musore yashatse kugendera ku ipine ry'inyuma gikinga ahusha aho kwicarira acasanga yicariye icyuma gihuza amahembe naho yicara. Kubera ingufu nyinshi yari yakoresheje mu gushaka kwicara, icyo cyuma cyaciye kimubabaza hagati y'amagara yiwe n'ahaca umwanda mukuru. Sikubabara byonyine kuko yaciye amara ukwezi kumwe n'iminsi 20 igitsina ciwe kiguma gihagaze gishinze gihagaze bwuma. Mu nyuma yaciye ajya kwa muganga baramubaga baramuvura asubira mu buzima busanzwe nubwo yari asanganywe mbere y'uko agira isanganya. Mugihugu cya Afrika y'Epfo hari umwana w'umuhungu w'imyaka 9 yagize ubugeni n'umugore w'imyaka 62. Umuhungu w'imyaka 9 yitwa Seneye Masirera yaremeye atagahato kugira ubugeni n'umugore Helen Shambangu w'imyaka 62, umugore afise abana 5. Uyo muhungu yavuze ko akunda cyane uyo muvyeyi w'abana 5. Bamubajije iby'imyaka iri hagati yabo, umuhungu Masirera yishuye avuga ko imyaka ari ibiharuro biboneka gusa ariko ukuri k'urukundo kuba mu mutima. Uyo muhungu yabandanije amenyesha ko naho akoze ubwo bukwe azobandanya yiga amashure. Uyo muhungu w'imyaka 9 akaba yarabanje no kuvugana na mama wiwa mubyara na baramushigikira 100% imbere y'uko akora ubugeni na Shabangu umugore w'imyaka 62. Ubwo bugeni bukaba bwitabwe n'abantu benshi cyane baje kuraba ibyo bitangaza. gihugu cha Benin hari umwarimu yiyahuye kubera ishyuzwa amafaranga 30,000. Iryo bara ryabereye mu gihugu cha Benin hari ku munsi wa gatandatu heze kugerekeza mu 31 uko kwezi kw'icumi uno mwaka. Uyo yimanitse nawe akaba yari umwigisha umugabo afite imyaka irenga 40 yigisha mu mujyi wa Paraku mu buraruko bw'igihugu cha Benin. Icyatumye imanika ikiramenyekana neza ariko birashoboka kuba ari impamvu zijyanye n'ubutunzi. Imbere yo kwimanika uyo mwigisha yaranditse kete yandikira inshuti n'ababanyi. Muri iyo kete y'impapuro zibiri yanditse ko aheraniye umukenyezi yitwa Matega amafaranga 30,000. Yanditse asaba abashiki biwe babiri ngo baze bamwishyurire iryo deni kubera yuko uyo mugore yamwihanganiye cyane. Iyo kete yari ryo kuraga birenze urugero kubona yajyanditse asigaye umwanya muto ngo yimanike inyonge. Hari umugabo yari amaze imyaka 62 abeshe umugore wiwe ko atumva kandi atavuga. I Connecticut mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dorothy umugore wa Davidson yafashe ingingo yo gusaba kwahukana kuva hamenye ko umugabo bamaranye imyaka 62 amubesha ko atumva kandi atanavuga. Uwo mugore Dorothy yavuze ko yagiye kwiga imvugo ibiragi bikoresha kugira ngo ashobore kuyaga n'umugabo wiwe. Ngo naho nyene uyo mugabo Davidson ntiyavuga. Uyo muryango ukaba barimwo abana batandatu n'abuzukuru 13. Abo bose bari bazi ko se ari we na sekuru wabo Johnson atumva kandi atavuga. Aho umugore Dorothy amenyeye ko umugabo wiwe Johnson abesha, ku igenekerezo rya 2023 uku kwezi kw'icumi uyu mwaka yaciye amwitwarira mu butungane asaba kwahukana. Robert Sanchez umushingwamanza ari we mwavoka w'umugabo Johnson avuga ko ibyo byo kwihindura ikiragi kitumva n'ikinavuge uyo mugabo ntiyabikoze ashaka gusambura urugo rwiwe. Muri kimenyamenya nuko bamaranye imyaka irenga 62 babana neza. Uyo amuburanira yarongeye avuga ati ndugure twa mugina. Uyo mugabo muburanira aritonda kandi avuga make, ariko umugore wiwe avuga menshi kandi n'ijwi riri hejuru. Uyu mugabo iyo atigira ikiragi kitumva n'ikinavuge bari kuba bamaze imyaka 60 baravanye barahukanye. Murumva rero ko yabikoze ku neza y'umugore wiwe n'iy'umuryango ndugaye twa mugina. Dorothy umugore wa Johnson akaba asaba indishi y'akababaro ku mwanya wose yataye ariko yitaho umugabo wiwe Johnson, agasaba kugabura hagati ubutunzi bwabo no kugabura intega bizoza y'umuryango. Tuti bakunzi bahadwe nzamba agatega kawe aniho ikiganiro bimenyesha abandi kigarukiye. Prosperi Nzisabira nije nayo ndakibashikiriza kuri radio nzamba agatega kawe. Muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Jospin Duwimana na ubuta.
Cari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio nzamba.